urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app.
Inshuti bakunzi mwebwe mwese muri ko muradukurikirana, ndabashimiye abifadikanije natwe muri iki kiganiro. Ni Jean Paul Amede Nizigamana ngiye kuza kubana namwe uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi. Ndifuza yuko dusimbira mu ntara ya Victoria, mu bice bitandukanye by'iyo ntara. Muri iki kiganiro rero turava tuganira na Evariste Congera, akaba aserukira Abarundi basanzwe bari ngaho muri Dandenong. Ndaza gusubira kuganira na muri iki kiganiro nyene na Bwana Leonard ari hariya Hamilton, turaza kuyaga kuko nayo ndababwiye. Rero muri iki kiganiro dufise ku murongo, reka tubanze tuyage na Evariste Congera, akaba aserukira Abarundi baba hariya muri Dandenong mu ntara ya Victoria. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Bwana Evariste Congera.
Ego mwakoze. Muri Dandenong nkabarije nserukiye Abarundi baba muri Dandenong barenga hafi ya 12 birenga gatoya ha Dandenong.
Murakoze cyane rero Bwana Congera. Mu minsi heze intara ya Victoria ni intara yakubiswe cyane n'ikiza virus cyane yageramiwe cyane n'ikiza coronavirus mbere kurusha ahandi mu zindi ntara muri Australia, ariko mwewe ngaho muri Dandenong ucanke n'ahandi hose bizo ngingo zafashwe mu kugwanya ico kiza ziriko ziroroshwa, mwewe ngaho uvyifashe gute muri Dandenong?
Twebwe biriko biraza urabona iyo umuntu agize kiguma kiko kirakaba urabona nako atora gahembo. Ubu rero tuba tumeze nk'abantu imitima iri kwirongera gusubirana kubera inyuma muri ijya lockdown ya stage 4 abantu kweri bari bafite ubwoba bwinshi ku buryo umuntu ntiyashobora kuza kuramutsa mugenzi we, kuza ku buguriro butandukanye wumva zari ingorane, wasohoka hanze ufite ingorane ufite ubwoba. Ariko uye kuvaho stage 4 iviriyeho, urabona ko abantu akamwemwe mu maso urakabona, abantu barisanzura atari cyane, kuko ngo iyo wariwe n'inzoka burya akasi gakoze ko atarutse ukuguru, ahubwo baburata hari buke buke butari nka mbere. Uye abantu bariko batangura kuza ku buvuzi, abari bafite ubuzi bariko batangura kuza ku buzi cya kera, abari bafite amabizinesi ibyo bita small business bariko barugurura. Harimo rero abo bafite amabizinesi, hari ukuntu leta iba traininga ukuntu bashobora kwifata kuri, tuvuge nk'akarobero ubufise nka saro kwasi
aho basanzwe bagenda kwimwesha,
aho basanzwe kwimwesha barabatereninga,
barabaha inyigisho, kandi
barabaha inyigisho bakabereka ati utegerezwa ko kwikingira uku, hanyuma ugakingira n'umukiriya wawe, hanyuma nibyo utegerezwa gukurikiza. Utabikurikize kuko baraza kuraba, utabikurikize ugasanga urafungiwe iyo saro yawe.
Mbe aho Abarundi iyo miryango 12 muri rusange zifashe gute hamwe n'ikiza coronavirus? Iyo miryango mwebwe musanzwe museruki
umuryango irenga 12 nkuko nabivuze, harimo umuryango umwe wahuye n'ikiza cya corona, ariko leta yarafashije barabahanye ubuvuzi bukenewe, bahanyuma ubu barakize baragize akiretse ico ha ibisigaye mu bandi bari abasigaye barakomeye, nta ubundi muntu yoba yahungabanye canke yahuye n'ico kiza keco umuguzi.
Ubu rero ubuzima burabandanya atacamira, ibintu byasubiye ku murongo muri make tubivuga.
Ubu buzima burabandanya, abanyeshuri bariko baza ku ishure nka kare, abafata ingendo bariko bagenda kuramutsa, baragenda bakaramutsa ababo abaza abinonora imitsi
kandi ivyo ni ibintu bitari kandi ivyo ni ibintu bitari byemerewe mu minsi heze
mbere ntibyari byemerewe mbere ntibyari byemerewe kuko ni mbere muri Facebook ntiwasobora kugenda ibirometero birenze bitanu
Bwana Cyongera reka ndabashimire cyane ku kanya mwaduhaye
Murakoze cyane
rero inyuma ya Cyongera tukaba twasubiye kuvugana na Nyandwi Leonard uyo nawe akaba ari muri Hamilton inyuma yaho leta ya Victoria igabanije cyane canke ikuyeho nyinshi mu ngingo zari zashizweho kugira ngo bagwanye kiza coronavirus ubuzima bwifashe gute ariko imbere yuko twishura twabanje kumuha ikaze mu kiganiro ndabaye ikaze Bwana Leonard Nyandu.
Murakoze bwana Amede. Twebwe hano Hamilton nkuko benshi baba basanzwe babizi. Twebwe turi muri ijwi bita muri countryside. Ibi hano
hagati mu gihugu.
Ubu abantu babyakiranye igishika nka cyane cyane ndavye imiryango tuturanye hano. Nukuri ni vyiza babyakiranye akanyamunezero kuko ubu abantu bagiye kuba basa nk'abisanzuye guhurira hano hamwe bayaga dukumburukanya na cyane cyane narirya twari tumaze iminsi abantu kubonana bidakunda naho mubonanye ugasanga mugiye guhurira nk'imu iguriro cyangwa mu mashopu ariko ubu kure
anabonana ntimuramukanye ngo muhoberane mukaramukanya indamukanyo y'amahoro
yego twaramukanye nyine kugira ante guhana za metero ariko kumbura ubu ibintu ngira koroha guhoberana kuramukanya mu ntoki hongera uburyo bushoboka ibyo umuntu arabyishimira mu ncamake
yego murakoze cyane ariko sinogenda kandi ntababajije mwebwe ngaho muri Hamilton umuryango w'abarundi muri rusangi woba waragizwe ko ingaruka nki na coronavirus.
Nishuye nk'umwe hagarikiye mu miryango iri hano Hamilton ibikoko byo guhura mugakumburukanya mukungorana imitwe irumva ko ibyo byarahagaze kandi nk'uko mutangwa mubizi mu mico nakaranga k'abarundi abarundi baryoherwa canke barangwa no gukoranira hamwe bakayaga bahuje inama n'ingingo. Rero iyo mudahura n'uwundi ngo muhana hano ivyumviro usanga byabakoze kona cyane cyane narijyari mu ishyirahamwe ry'abarundi cyangwa umuryango w'abarundi usanga mugenze yahuye n'akabazo kumbura ariko kugarukira ko usanga ntibishkunze kubera ingingo zagiye zirafatwa usanga bitoroshe na gato ariko nta kundi twarabyihanganiye ahantu kandi baragerageza kubisigura nk'abo ruhagarikiye kandi abantu baragerageza kubitahura kuko ntacyo twashobora guhindura ko ku ngingo zari zarafashwe
Ego murakoze cyane reka tubifurize rero ko ubu mugiye kugyimara ndibaza mugiye kujyoherwa ariko kandi ngo ntawo hava busi cyabwose kuko kandi ndizera yuko ni muntu mbero yo korohereza abari ngaho bose ko nubwo boba bari ko leta irorosha gucyo ngo umuntu nakwiye kwirekura wese nizere ko namwe rero nubwo mugiye kumera nk'abahura mujyoherwa mugiye kubandanya kandi mubandanya mwihweza izo ngingo kugira ngo birushirizeho kubandanya bimera neza kurusha
yego twari tubimenyereye rero urumva niha nivyo batuzogeza turagira kubyo batubwiye hageze kindi gihinduka urumva batubwiye tuzobigendera kuko nta ahogirane ntawugwana n'umugaburira cyangwa nawuhakana umuyobora nukumvira amategeko bazo baduhaye ingingo zizosohoka zose tuzazubahiriza nk'uko twabibahiriza izindi ariko kumburengera ntibizosubira kugaruka nk'uko byamye kumburengera tugiye kwinesha
ndabashimiye cyane Bwana Leonard Nyandwi aho muri Hamilton
namwe ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye rero mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana muri iki kiganiro yari Jean Paul Amede nk'uko mwabumvise yari Evariste Cyongera muri Dandenong hamwe na Bwana Leonard Nyandwi akaba ariwe turangirije ko muri Hamilton ni hariya mu ntara ya Victoria ndabashimiye mwese yari SPS mu Kirundi murakoze, bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya, umviriza ubicishije kuri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, canke hariho hose uronkera amakuru yacu.